ibyakozwe n'intumwa igigabane cy'13. Kandi muri Antiyokiya mu ishengero ryaho hari abavugishwa n'Imana n'abigisha, umwe ni Barunaba na Simeyoni ari we Nigeru, na Rukiyosi umunyakurene, na Manayeni yarerewe hamwe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Nkwemu yararavuga ati:
"Nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorera igikorwa nabahamagariye."
Nuko bisonzesheje basenze babarambitse ku ibiganza barabarungika. Nuko bavuyeyo batumwe na Nkwemu Yera bamanuka Sereyukiya, bavayo bari mu bwato bafata ikupuro, maze bashitse i Salamini bavuga ijambo ry'Imana mu nsengero z'Abayuda. Kandi bari bafise Yohana agenda arabakorera, bararamiriza, baca muri ico kizinga cose, bashika Pafo basangayo umugabo w'umukinzi, umuraguzi w'ibinyoma, yari umuyuda izina ryiwe nibari Yesu. Yagendanira Serugiyo Pahulo, icegera ca Kayisari, umuntu w'ubwenge, uwahamagaza Barunaba na Sawuli ashaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko yari uwo mukinzi izina ryiwe niko risobanurwa, arabahariza ashaka guhuvya ico cegera ngo nticizere. Ariko Sawuli ariwe Pahulo yuzuye Nkwemu Yera amuhanga amaso ati:
"We wuzuye ubugunge bwose n'ububi bwose, wa mwana w'umurwaniziwe, wa mwansi ivyo kugororoka vyose, ntuzoreka kugoreka inzira z'umwami Imana zigororoka? Nuko raba ukuboko k'umwami Imana kuraguhananiye, ugira uhume, mana iminsi utabona izuba."
Ako kanya igipfungu n'umwiza bimwubikiza ko agenda azimagira ikarondero wo kumufata ukuboko. Icyo cegera kibonye ibibaye kirizera, gitangajwe n'ibyo cigishijwe z'umwami Yesu. Maze Pahulo n'abari kumwe nawe bava Pafo bari mu bwato bafata i Peruga muri Pamfiliya, Yohana basigayo asubira i Yerusalemu. Ariko bo bava i Peruga bararamiriza bashika muri Antiyokiya h'i Pisidiya. Ku munsi w'isabato binjira mu rusengero rw'Abayuda baricara. Isomo ry'ibyagezwe n'iby'abavugishwa n'Imana riheze, abakuru b'urusengero rw'Abayuda batuma kuri bo bati:
"Bavukanye, nimwaba mufise ijambo ryo guhanura abantu, nimurivuge."
Pahulo ava hasi araba mama arababarira ati:
"Yemwe bagabo b'Abisirayeli, namwe abo baha Imana, nimwumve. Imana y'ubwoko bw'Abisirayeli yatoranije basogokuruza kandi ishira abantu hejuru hamwe bari abanyamahanga mu gihugu cya Misiri, ikabakuza y'ukuboko gukomeye. Yihanganira ingeso zabo nk'imyaka 40 mu bugaragwa. Imaze guhonya amahanga 7 mu gihugu cy'i Kanani, ibegurira ico gihugu cyabo ku binyegu yabo. Maze nk'imyaka 450 ishize ibaha abacamanza gushyitsa kubavugishwa n'Imana Samweli. Hanyuma bayisaba umwami, Imana ibaha Sawuli umwana wa Kishi, umugabo wo mu muryango wa Benyamini, amara kubutwara imyaka 40. Imukuye ibahagurukiriza Dawidi kuba umwami wabo, imushingira intahiti. Nabonye Dawidi umwana wa Isayi umuntu ameze nk'uko umutima wanje ugomba, azokora ivyo ngomba vyose. Uruvyaro rw'uwo nk'uko Imana yasezeranye yazaniye Abisirayeli umukiza niwe Yesu. Ataraza, Yohana yari yigishije ubwoko bwose bw'Abisirayeli kubatizwa ko kwihana. Ariko Yohana ariko arasozera urugendo rwiwe arababaza ati: Mbega mwumvira ko ndinde? Jewe sindiwe, mugabo hari uzoza mu nyuma yanje, kandi jewe ntibimbereye no gupfundurura ibirato vyo mu birenge vyiwe." Bagabo bavukanye, bana b'umuryango wa Aburahamu, namwe abubaha Imana, ijambo ryako gakiza ni twebwe ryatumweko, kuko ab'i Yerusalemu n'abakuru babo batamumenye canke amajambo avugishwa n'Imana asoma uko isabato itashe, nico catumye bashitse ivyo bavugishijwe hamwe bamutsindisha. Kandi n'ababuze inyanduruko yo kumwicisha basaba Pilato ko amwica. Bamaze gushitsa ivyo yandikiwe vyose, bamumanura ku giti bamushira mu mva. Ariko Imana iramuzura mu bapfuye. Iminsi myinshi abonekera bari baraduganye nawe ava i Galilaya aja i Yerusalemu, abo ni bo bamushingira intahu imbere y'abantu. Natwe turababwira ubutumwa bwiza bw'ivyasezeraniwe basogokuruza, yuko Imana yabishikije kuri twebwe abana babo hamwe yazura Yesu. Kandi niko vyanditswe muri Zaburi ya 2 ngo: "Urubura bwanje uwo munsi ndakubyaye, kandi kuko yamuzuye mu bapfuye atazosubira mu iborero. Yavuze itya iti, azobaha imigisha yera ya Dawidi itazovaho. No muri Zaburi yindi yavuze ngo ntuzotanga uwera wawe ngo azobore. Yamara Dawidi mu gihe kiba amaze gukora ibyo Imana igomba, arasinzira, arapfa, arabora. Ariko Imana yazuye ntawe yigeze abora. Nuko abagabo bavukanye nimumenye ko muri uwo ariho mubwirwa ibyo guharirwa ibyaha, kandi niwahindura intungane umwizera wese kuri byose. Ibyo mutashoboye guhindurwa intungane n'ibyagezwe bya Mose. Nuko mwirinde ibyavuzwe n'avugishwa n'Imana ntibashike ko ngo raba mwa banyagakengere mutangare muzimangane, kongera ngo rigihuwa mu gihe cyanyu gikorwa mutazoruha mwemera naho umuntu yokibasobanurira.
Bariko barasohoka barabinginga ngo ayo majambo azovugwe no ku isabato izoza. Abari mu rusengero rw'Abayuda bamaze gusabagira, benshi mu Bayuda bo nabatoye idini yabo bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barunaba, nabo bayaga nabo barabahanura ngo bashishikare kuguma mu buntu bw'Imana. Ku isabato ikurikiriyo bakorana nk'abo mu gisagara bose kumva ijambo ry'Imana. Ariko Abayuda babonye ishengero ryinshi buzura ishari, bahakana ivyo Pawulo avuze barabicokora. Pawulo na Barunaba bavuga bashize amazinda bati,
byari bibereye ko ijambo ry'Imana ribanza kubwirwa mwebwe, none ko muri isibuye mukicira urubanza uko mutabereye ubugingo budashira. Ehe, duhindukiriye abanyamahanga, kuko Umwami Imana ariko yatubariye ati, ndagushizeho ngo umuco w'amahanga kugira ngo n'abo ku mpera y'isi bashikirize agakiza.
Abanyamahanga babyumvise baranezerwa bashimagiza ijambo ry'Imana. Abari baragereye ubugingo budashira bose barizera. Ijambo ry'Umwami Yesu rikwira muri ico gihugu cose. Ariko Abayuda bosha abagore b'icubahiro bubaha Imana n'abakuru bo muri ico gisagara bavyurira kadenderezo Pawulo na Barunaba, babirukana mu ntara yabo nabo babakunkumurira umukungugu wo mu birenge vyabo baja muri Ikoniyo. Abigishwa buzuzwa umunezero na mwemu yera.